nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Kuri ku munsi wa gatatu n'igenekezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2025 tuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabaha nikaze muri ano makuru twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Uburundi buri mu ngorane zikomeye zihagarika iterambere ry'igihugu mu itangazo yasohoye mu mpera z'uyu mwaka. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yashimitse ku kamaro k'ibiganiro bihuza bose kugira ngo habeho ukunywana koko kw'abarundi. Abarundi ngo botegerezwa kumenya aho iterambere ry'igihugu rigeze n'ibyo bo kwitega kubijanye n'imbonakazoza cy'umwaka w'2040 kugira ngo umuntu wese ashobore gukora kare ibimwerekeye. Padi Diodone Niyibizi yarayabishikirije mu gisabisho cyo gukengurukira Imana cyatunganirwe na Leta y'u Burundi ku kibuga cy'umupira cya ETS Kamenge. Yibukije kandi ko indongozi zishyira imbere inyungu zazo bwite zihemukira igihugu n'abanyagihugu. Igipolisi cya Tanzania cyabandarije kubomora amazu y'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Nyarugusu. Ni nyuma yaho ejo hahise amazu arenga 300 yabomowe. Izo mpunzi ziri mu ikambi ya Nyarugusu zikaba zishwe n'imbeho kandi n'utuzu twa surwumwe twarabomowe. Kubw'ibyo umuhari n'amahoro saba abategetsi ba Tanzania guhagarika ingingo zo guhatira impunzi gutahanwa ku nguvu ahubwo bagakingira uburenganzira bwabo. Kwari uguca ku mayange mukanyisa se inkuru imwimwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutanonga ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uyu wa 31 Kigarama umunsi wanyu musoze mwaka wa 2025 umwaka mwiza nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kugira utangure mu masaha ari imbere make. Amakuru twabateguye tuyahere mu gisata cha politiki igihugu cy'u Burundi muri kino gihe ngo cugarijwe n'ingorane nyinshi na cyane cyane kubyerekeye imibano n'ibya politiki bivugwa na Leonardo Nyangoma arongoye umugambwe CNDD akaba yifuza ko muri uyu mwaka ugiye gutangura 2026 abategetsi b'u Burundi bo kwikubita gashi bakagarukana icuka ciza mu gihugu hanyuma leta ikemera gutunganya ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Leonardo Nyangoma akabona ko ibiganiro ariyo nzira yonyine yonywanisha abarundi muri kino gihe tumutege yompi.
Muri uyu mwaka mushasha w'2026 tukomeza ibikorwa byose byotuma ibintu bihinduka kugira ngo Uburundi busubire kwigenga bwongere bugaruke mu nzira ya demokarasi bube mu mwijima bugaruke mu muco kandi birashoboka. Kandi ga urwo rero ni urugamba rutegerezwa gukorwa mu nzira y'amahoro. Umwe wese muri twebwe arafise uruhara rwo gusanura iyo nzu ya demokarasi bikaba mbere bitanga umwizero ukuntu abanyagihugu bose barikanuye naho hari intwaro y'igikenye n'igitsubure. Yaba rero amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yaba imigambwe itari ku butegetsi ndetse n'abanywanyi benshi sinzi bari mu mugambwe uri ku butegetsi barashaka kwitaba ako kambo twama twabateye. Tuze tuje hamwe twese dututse amasu amasiha mu kigega cya leta. Dukeneye rero ibimenyetso nk'ibi bikurikira. Ubwa mbere kugarukana icuka ciza mu gihugu. Ibyo tukazobibona igihe leta izorekura abo bose bapfungiye ubusa na cyane cyane bapfunzwe hafatiwe ku byiyumviro byabo bya politiki. Nugufuta imigwi y'iterabwoba yigize suru ibu mu gihugu arizo zambonera kure. Icya kabiri ni kwemera ta guhiga imanga ibiganiro ari byo byutuma abarundi basubira kubana neza umutima uhamwe. Iro muri politike hama hari ibiganiro kandi ntibikeneye ko abaganira baba bahuza kuri byose. Uko biri kose abarundi bararushe bararuhijwe nuko umukuru w'igihugu aguma yidoga ngo ntagira bamufasha kandi aguma ku kandi aguma kumira bafise ubumenyi n'ubuhinga ngo nuko batari mu mugambwe wiwe.
Abarundi ngo barakeneye kumenya ibijanye n'iterambere ry'igihugu na cane cane ico bo kwitega mu iterambere rivugwa kuva mu mwaka w'2040 kugira umwe wese afise icakora ku ruhara rwiwe agikore hakiri kare. Ibi vyasabwe na Padiri Diodone Nibizi mu gikorane cyo gushimira Imana categuwe na Leta y'u Burundi mu nsiguro yatanze kuri uyu wa kabiri ku kibuga cy'umupira cya ETS Kamenge ahariko habera ico gisabisho yaribukije indongozi z'igihugu zishira imbere ibibanza n'inyungu zikuramwo ko ziriko zihemukira igihugu n'abanyagihugu kandi ko babahanze amaso ibyo bakora ngo bakabikora babibona. Dutega amatwi Padiri Diodone Nibizi.
Mwebwe muri ko mukora ibiharuro by'ico muzokuramwo mu myaka runaka tudashitsi yo tuja abarundi bazobagiriza ko mwabahemukiye batacu mwabafashije igihe mwari muhari hasigaye imyaka 14 tugashika mu 2040 ni 14 gusa ntituzomara mari kandi byaratanguye mbega tuzoba tugezehe. Ahubwo nyene muratubwira twebwe bato bato ico bisigura igihugu cifashe iryo jambo risigura iki kuri nyokuru risigura iki muhira ku mutumba tumenye ico turindiriye tumenye neza aho tuzoba tugeze tugira ico twitega ataco twiho kwitega naho ntituzomenya ko twahombye. Muratubwira ibyo tworindira hazoba hahindutse iki tuzoba tubayeho gute twitege iki mutubwire ibyo mubwirizwa gukora mutubwire ibyo tubwirizwa gukora duheze tuje hamwe n'ibyanka tuze twite ku mwikomo twese naye handi turabarindiriye. Mwebwe mufise ijambo mwebwe muturi imbere tugashashara ibibanza tugashima kudugaho turamutswa neza kandi na benshi mwebwe muri ko mukora ibiharuro by'ico muzokuramwo mu myaka runaka tudashitsi yo tuja abarundi bazobagiriza ko mwabahemukiye kwatacu mwabafashije igihe mwari muhari igihe duhari nitwe duhari nta wundi ahari ibyo tujejwe nta wundi yobikora hari abandi bo bishobora mugabo batabijejwe naho babishoboye ntavyo bazoza gukora kuko sibo bahari nimbuhari nubikore uhombeze igihugu cyose nimbuhari ukabikora nabi barabibona mugabo nta kundi bari bugire kuko ntibokubwira ngo mbisa ndabikore ubwo bubasha ntabwo bafise. Igihe rero kirahera igihe niwe uhari ataca umuntu akoze abacumuye kuri abo bantu bose yokoreye.
Inzamba
turabandanya n'amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu mu gitondo igipolisi cya Tanzania cyazindutse kimarira kubomora amazu y'impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Nyarugusu nyuma yaho ejo babomoye amazu amajana atatu izi mpunzi nguretse kwishwa n'imbeho n'utuzu kwa sugumwe twarabomowe zikaba zifise ubwoba ko bashobora no kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Juliane Muzinga
nkuko bishikirizwa n'umwe muri izo mpunzi ngo nyuma yo kubomora amazu amajana atatu igipolisi cyahazindukiye kumarira ayo mazu ndetse kikaba cyagiriye ko kinabomora n'utuzu twa sugumwe ibi ngo babifata nko kubica.
Ikabara bomora bamarira yo bomoye ejo ejo bomoye amazu arenga amajana atatu miryango irenga amajana atatu yaraye hanze atatse yifutse icyo ubwoba rero ni uko n'ubuzi bwa sugumwe barabumba amaguru bikaba biteye ubwoba ko dushobora kwandura indwara zifatira ku isuku rike n'ibintu biteye ubwoba niko biraba mu gihe nta muntu n'umwe ayo bafata bibi biri kuri ariko nta muntu mushobora kudutabara yaba hashe aserubuho yari fatanije nabo baturiye nabi y'abandi nta n'umuntu umwe atuvugira nta usanze dusa n'abantu bahebye rerumva n'ibintu biteye ubwoba n'icyo gihugu bavuga ngo tujemo tuzaza tujyaho tutakira abantu twarapfuye none niyo twagenda turwaye amakinya turwaye korera bizogenda gute
ngo kugeza ubuzimunzi ntiziramenya icyo leta ya Tanzania ibahora ngo kuko ibirikira bakorera biteye ubwoba ni urwanko rudasanzwe bataramenya icyo rumva ko
Julien Muzinga arakenuye nayo muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano bararajwe ishinga n'ibijanye no gutahukana ku nguvu abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania cyane cyane aba mu ikambi ya Nyarugusu uwo muhari ubona ko ibyo gutahukana abarundi bahungiye muri icyo gihugu cya Tanzania ku nguvu biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu kandi akibutsa ko ugutaha kw'impunzi gutegerezwa kuba kugushaka kwiwe yakurikijwe amategeko n'umutekano mbere n'uburenganzira bwa kiremwa muntu bukubahirizwa kurikira Mari Louise Baricako arwoye muhari inamahoro
muhari inamahoro uratewe impungenge cyane n'ingingo yafashwe n'abarongozi b'igihugu cya Tanzania yo guhimiriza gutaha impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu ziri mu ikambi ya Nyarugusu turabajwe cyane n'ibibazo biriko birabangamira impunzi ziba muri iyo kambi ya Nyarugusu muri Tanzania na cyane cyane abakenyezi n'abana naho igihugu cya Tanzania cari carakiriye neza impunzi z'abarundi kikabaho ubuhungiro kikabakingira ingingo kiriko kirafata yo guhimiriza izo mpunzi gusubira mu gihugu cazo bagasambura utuzi babamwo babategeka gusubira iwabo birateye kubiri na ya masezerano yo muri 1951 igenga ingene impunzi zifatwa cane cane ingingo ya 33 uvuga kubyo kudasubiza umuntu mu gihugu yahunze mu gihugu zima bwiwe canke umwidegembyo wiwe bikibangamiwe abayobozi ba Tanzania rero ntibashobora gufata ingingo yuko hageze ku impunzi zisubira iwabo ugushikirana mu mabi kw'abarongozi bamwe bamwe bo mu karere kacu kurateye impungenge cyane twihweje uburyo bo barongozi atagaciro namba baheza ngo bahe uburenganzira bwo kubaho gukingirwa no kugira iteka by'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania izo mpunzi nizo zonyene zishobora gufata ingingo yo gutahuka mu gihe zibonye ko icatumye bahunga cavuyeho
Mari Louise Baricako asaba ubutegetsi bwa Tanzania guhagarika izo ngingo z'agahotoro zo guhatira impunzi gutaha ku nguvu ngo byanke bikunde ahubwo nyabona bakabakingira bikwiye
muri iki gihe abakenyezi n'abana bahungiye muri ako karere ka Nyarugusu ntibagiri bava niyo baca ariko bashikirwa n'amakuba menshi mu gihe hari imvura nyinshi batagira naho bugama atamashuri ataho bivuriza atakibafasha namba baragowe ibyo rero biragoye cyane kuko bikora ku bantu bari basanzwe barahahamuwe n'ibyababaye ko harabakorewa mabi harabiciwa babo babona ababyeyi inshuti abo bubakanye cyangwa abavukanye ibyo byose bikaba ari bikomere biri muri bo bitarakira twebwe rero mu mahari n'amahoro turabajwe cyane no kubona kandi bibera mu gihugu gitwagwa n'umukenyezi akaba ariko afata izo ngingo zo kuburabuza izo mpunzi kandi yagomba kuba ari we abakingira akabitaho akabafate neza nk'umubyeyi nyene dukurikije icamabwirizwa agenga amashirahamwe mpuzamakungu avuga ibanga ryo gukingira impunzi riraba mbere na mbere leta ya Tanzania hamwe na ryashira hamwe rijejwe impunzi HCR igikorwa cyose gituma impunzi zisubizwa inyuma ku ngupfu giteye kubiri n'amabanga bajejwe umuhari n'amahoro rero urasabye ushimitse leta ya Tanzania na HCR yoyo kibiraba yinumiye ko bohagarika bidateje izo ngingo zose zo guhatira impunzi gutaha bagakurikiza ya masezerano mpuza makungu bagakingira bikwiye impunzi z'abarundi
uko byama ku munsi wa gatatu uyu mwanya n'ukuri kiganiro ku isoko kuri uno munsi tugaruka ku masengesho yama atunganywa n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka amasengesho yitabwa nk'itegeko ku bakozi ba leta bo hejuru ku isoko mu gishikizwa na Pierre Gahungu
ku isoko Isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Haraheze gihe uko mwaka utashe umuryango mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye reka mbere n'umuryango wa Petero Nkurunziza warabikora batunganya igikorane bavuga ko ari ico gushimira Imana kugiza iba yabakoreye uko mwaka utashe nubu no mugenzo uri kuraba ariko rero abanyagihugu bavuga ko ayo masengesho atacu amariye igihugu kuko haguma hibonekeza mabi atandukanye kandi agakorwa n'abaje muri ayo masengesho nyine murakurikira kandi umuhari Map Burundi Muhire bavuga ko iyo myifato uyisanga mu bihugu abategetsi atacu bamariye abanyagihugu musa mwikaze muri kino kiganiro isoko gushikirizwa na Jean Pierre Gahungu buri mwaka leta y'u Burundi iratunganya mu mpera y'umwaka amasengesho yo kwitura Imana bayishimira kubona barangije umwaka akitabirwa ahanini n'abakozi ba leta bakuru abanyagihugu bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bamenyesha ko abo bategetsi batari bakwiye kwihisha mu masengesho kandi ibyo bakora ku munsi binyuranye n'ivyo ijambo ry'Imana rivuga
batwasanze cyose gatacyo abanyagihugu babigorewe bari mu nyabera bishu n'inzara bona kamara madenze mbega bya mudabo n'abantu babaze ko bera ku mutima ko tusanga ayo bantu mu bitabashinzikaje bya mena n'umuntu byo kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu umuntu agiye mu gikorana akagenda ki agasenga ki hanani byiza hadahibi byaho aramo agahinduka n'ahandi kwa kumari baba abandi mu byo ikona biye na zikati bibaye mu atarugu kuvunya igihugu atarugu subiza imanya n'igihugu akaba n'ibyo bari bakeneye bateza kuronka n'icyo bidufasha n'icyo tumarira gasaka kugendera byanahagarara burundu ikabi ikoranije nishira mu koro buje batari gusamaza abantu yababyinshi ibibaza bene igihugu bafite barondera buje bwo kubasamaza bijya ni ibintu byo gusesagura buje bw'igihugu gusa nta kindi gufasha abantu gasanga bari kubararondera aho bitura bakababura bibereye mu bikorane imiduga n'igitoro ubona cyabuze bobo barakironga bakabanza kubakeza bakajya gusamaza abantu
uretse yuko ari byo gusesaguza igihugu nta kintu na kimwe bizana ni byo gusamaza abantu kugira ngo babereke yuko bakunda Imana naho nta mbavu y'uburyo bitwara ibitoro amafredo misiyo n'abantu iyo misi yose bafata bateza kuba bari mu kazi ka leta bagaca usanga bobo bibereye muri nta kintu na kimwe rero umuntu yavuga ngo byabyinjiza kabisa
ivyo bikorane bitunganywa na leta y'u Burundi canke umugambi SNDD-FDD ngo bifise intumbero yo kusamaza abanyagihugu mu kwereka abarundi ko hariho ivyo gushimira Imana kandi leta yarananiwe gutorera inyishu ibibazo nyamukuru bihanze abarundi ivyo bikavugwa n'umuhari Map Burundi Buhire ku bwa MRI Pacifique igira neza aburongoye akaba n'umutumire muri kino kiganiro ngo iyo nyifato ibonekera mu mareta ataco amariye abanyagihugu kandi atwaza igikenye
ubwa mbere hoho ibi bikorane binyuranye n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi gyerekana u Burundi nka etat laïque no kuvuga yuko hariho itandukaniro ry'ivyiyobokamana hamwe n'ivya politiki kubera yuko inshingano zabo sizo gukora ibikorane inshingano zabo nizo gutwara igihugu bakurikije imigambi ya politiki baba baremereye abanyagihugu ibi bitwara umwanya abakeneye ama service mu muri leta ugasanga igihe cyose ari muri ibi bikorane nta buzima bw'igihugu buri ko burakogwa ibi rero ni uguhemukira ababa barabatoye canke barabashizeho ariko turazi yuko bo batacu babwiye kuko nta wabatoye amatora barayivye kuvuga yuko nubundi buryo bwo kwerekana yuko atacu banezwe mu bijanye n'ivyo abanyagihugu bakeneye ariko rero muri map urundi buhire tunabona yuko ibintu nk'ibi ari ugusamaza abanyagihugu iyi ni nzira y'ukwerekana ko nivyo babigoye atari bo babijejwe kw'Imana ariyo yo kubibazwa ibi rero ntibitangaje mu ntwaro zose z'igikenye intwaro kandi zidashoboye gutwara igihe cyose inzira nkizi zamaziboneka mbere nomenyesha abarundi ko mu gitabo mperutse kwandika casohotse vuga neza ibijanye n'imyifato nk'iyi ni no kwinjirira canke mbere gusunika no gukura mu kibanza cabo abajejwe ibyiyobokamana kuko urabona yuko nabo nyene bahamagarwa bakaza bakumviriza n'ibintu muri mapu rundi buhire tubona yuko bidakwiriye na gatoya ariko kandi tuzi yuko ubutegetsi bubigira kuko atakindi bushoboye ari ukunyegeza ingorane nyazo Uburundi bufise bateye Uburundi bonye n'ubwabo kugira ngo abanyagihugu kuko bazi yuko bemera iyo mana bibaze yuko ivyo barimwo ari Imana yabibashizemo kandi ariyo yobabikuramo
Emery Pacifique igira neza asaba Abarundi ubudasakabo kugira hasi rimwe bakiyamiriza ubutegetsi bwa CNDD FDD ibandanya kubabohera amaboko imugongo kuko abanyagihugu ari bo bene igihugu n'ubunyene tumwumvirize
icokorwa nta kindi nuko abarundi bakwiye kubona yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwananiwe gutwara igihugu bagatangura kugira inyifato no kwita inyifato yo kwerekana akababaro kabo bakerekana nk'ivyo bikorane yuko bidakenewe mbere ababishoboye ntibabijemwo hanyuma abanyagihugu hakagera igihe bakabibaza ku mugaragaro bakavyanga bakavuga bati kubera iki tubura abaduha ama service mwibereye mu bikorane tutabatumye abanyagihugu b'Abarundi bakwiye kubahuka kuko nibo bene igihugu nibo bonyene bashobora kwereka iyi leta yuko batakikeneye mu gihe cyose bazaba bakurikira ibintu nk'ibi by'inkina mico byo kwerekana Imana mu kibanza atari cayo no kuvuga kwerekana ko ivya politike bigenda nabi ari kubera Imana ko bakwiye gusenga cyane bikagenda neza kandi mu by'ukuri ivyo atari byo ahubwo amagogwa n'amaganya barimwo ari kubera uwo mugambwe bakwiye guhaguruka bakabivuga bakanka ibi n'ibindi bisa nibi
Emery Pacifique igira neza yavukanye na mugenzi wacu wa Radio Inzamba Bertrand Gendakuriyo navyo mbise ko ivyo bikorane naho bitwara uburyo bwinshi bwa leta atanyungu bifitiye igihugu nk'uko byashikirijwe n'umutumire nino ngaha duce dusozera kino kiganiro ku isoko mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira iri ni sango ni mu mbiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu turabifurije kuraranirwa muze mugire amasaka n'amahonda ubabere umwaka w'imigisha naho ubutaha
cari ikiganiro ku isoko
Pierre Gahungu arakenuye imbere gusozera no makuru dutega amatwi akamo gategwa n'unani kwa mashirahamwe y'Abarundi akorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha SEB CP
impapuro zanje zari cyane kandi narabihanikirije kunkorera mu bintu
mbere hajya ngo wigize amategeko ga mwana
yo imyaka itatu iraheze nonda ku ishuri tazi ibyo niga
erega mwana imitwe yacu biri mu byinshi aho ubona mbigaru wamenye bya bintu twarabishe byose
emwe tekana na dene dofisu
aho namarame urya rero ndibutse icyo nashaka kukubaza mwana ijo natiramanye na Mariko umva tangwe kuvuga ibya sentare mpuzamakungu mpana byaha ku Burundi icyo si kinyoma cyuriye ga mwananje
yo nta kinyoma kirimo imyaka umunani iraheze sentare mpuzamakungu mpana byaha niwe bakunze kwita sepe ibyemeje twayujuje neza na neza ku itariki 2025 gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu
reka urashikuza mwananje nawe
nta gushikuza kuri
uko n'ukuri
kuko sentare mpuzamakungu mpana byaha yuguruye ku mugaragaro amatohoza ku itariki 2025 gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu ntumbero yo gutohoza amabi yakorewe abarundi bari mu Burundi cyane hanze y'u Burundi guhera ku itariki 2026 ndamukiza 2015 kugeza ku itariki 2026 gitugutu 2017 kuko ico gihe bari bamaze kugereranya ko hamaze kwicwa bari hagati y'igihumbi n'amajana 200 ariko rero cyo noshimangira icegera cy'umushikiriza amanza wa Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha inyuma y'imyaka 8 haci arahumuriza abarundi ko amatohoza mu Burundi agihari ataho yagiye agashimira cyane amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politike mu Burundi uko yagiye yitanga muri ico gikorwa abahohote nibagumane icizere kuko Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha ariyo CP iracari ku kivi ako nakamo kuru nari rw'amashyirahamwe yo mu Burundi akorana na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPCPI.
Aha niho amakuru twabateguriye agarukiye ndashimiye mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikira nshimira n'uruganda rwa Radio Inzamba gateka ka umwe wese uruhara yagize kugira amakuru ashobore gutororokanywa Profesa Niyongere nayo ndabashikiza no makuru nkaba ndabifuje kuroranirwa no kugira umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 buca utangura na gahwana.